Ijwi rya Amerika. Amerika tisamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga buri munsi saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Umunsi wa kabiri tubashikiriza ikiganiro cyerekeye ubuzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme. Kuri uno munsi turaganira n'abigeme babiri. Mu minsi ya vuba hari inkuru y'abigeme babiri yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye urukundo rudasanzwe rushobora kwibonekeza hagati y'abantu babiri batari basanzwe bazinanye. Ni nyuma yaho umwigeme umwe wo mu Rundikazi yagize ikibazo cyo kugwara cyane gushikaho amafyigo yiwe agira ikibazo gikomeye agahakwa kwitaba Imana. Uwundi mwigeme bashaka kungana mu myaka yagize ukurinda gukomeye amwereka urukundo rudasanzwe mu kumuha ifyigo ryiwe. Iyo nkuru yatumye abatari bake bayibaza ko byinshi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye abo bigeme babiri batubwire byinshi ku bijyanye n'intahe yabo yerekeye uguhana ifyigo n'icigwa boba barahakuye. Ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Umutumire wa mbere ni Evodie Ishimwe. Evodie Ishimwe akaba ari nawe yagize icyo kibazo cy'ifyigo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi we Michel Archer Kikurize, akaba ari nawe yashoboye kugira uko kurinda n'uko kugira urukundo rw'uguha Evodie ifyigo. Reka rero twakire abatumire bacu uno munsi, duhereye kuri Evodie Ishimwe. Kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Mwiriwe.
Urahora komega Evodie.
Namahoro, namwe muraho.
Natwe turaha turashima, urakoze. Hama Michel Archer Kikwize, uraho neza, kaze mu kiganiro.
Murakoze.
Murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe mukatubwira byinshi intahe yanyu y'ukuntu urukundo hagati yanyu rwibonekeje mu bihe bitoroshe, mu bihe bitoroshe na gato. Duhereye kumbure kuri Evodie, benshi barumvise amakuru yawe mu minsi yahera, kumbure no mu mwaka uheze aho wagize ibibazo bidasanzwe byo kugwara hama uhava witura abagenzi muryango ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi. Abanza tubwire muri make uko ikibazo cyatanguye kugira ngo uhave mu nyuma uhabwa ifyigo na Michel.
Murakoze. Je nari umuntu nkunda kugwaragurika kuva nk'iyi mutoya, hanyuma ariko kwa muganga baguma bambwira ko ari anemi n'amandi komite ya anemi. Hanyuma mu 2018 nari nagiye mu gihugu cy'u Rwanda kwivuza ibindi bintu, hama bako barangura ekogafi basha barangura yuko nawe mpise utuvimba ku mafyigo ariyo ngwara yitwa polycystose renale. Ama traitement ndaraba ari kuguma nja mu Rwanda kandi no dutsaba nefrologe babo bishobora ca ndarondera mu nefrologe wankurikirana ino mu Burundi. Rero turakorana ndafata ndakuri traitement y'imiti gushika muri 2020 2018 gutyo rero mu kwambere z'umwaka z'umwaka niho natumwe kugira amavomissement nyine indagwara amanoze hanyuma mu kwa kane z'umwaka nyine niho baza kunkorera ipimo basha basanga namaze kugira ingwara ya insuffisance renale donc ama sigo ya jangara gikora ne ntiyaragikora ariyo mpamvu umuganga yambwiye ati nta kindi gishoboka atari kuja kuri dialyse kubera iyo insuffisance renale yari igeze ku rugezo rwa nyuma ku buryo atayindi nyishu y'ikibazo atari kuja kuri dialyse niyo se ntangura iyo dialyse munyuma umuganga arambwira ko bishoboka ko bashobora kungira kumpindurira ifyigo mu gihe zoboneka mucamake n'ibyo mbakutse
yego urakoze cyane ni ukuvuga ko wari usanzwe ugwaye ikibazo c'amaraso ukiri muto ukaguma ugwara bakaja kugupima bakakubwira ko ariyo ngwara ufise icyo gihe cyose waguma wivuza ingwara y'amaraso make
yego uraho fati nagenda ngwaye hama ushitseyo bakasha bamima bagasanga ibipimo bindi bimeze neza bijya ibipimo by'intango ni ukuvuga ngo za hypertension za diabete bampimye gisemi bagasanga imeze neza rero mu gihe bampimye amaraso bagasanga ari hasi baca avuga ati umerewe gutyo kubera anemi usi anemi uma ntibaja ngokofa ngo barabe ngo mu nda ngo bagingo bakora amaekografi ibyo ntibari kubyiyumvira niyo mpamvu bategetse babimenya ko nabafite ikibazo cy'amafyigo
none icyo kibazo cyawe woba wasanze ari ikibazo gishikira benshi mu Burundi gisanzwe kizwi canke n'ikintu byabagoye gutora kuko kitari gisanzwe kimenyerewe
iyo ngwara ya polycystose renale ni ingwara ngo ngahaye bari bambwiye ko yari kaya mbere baronse umuntu afite polycystose renale numva nikunda kuboneka rwose ni utuntu tutubyimba tuza ku ma kiste kumafyigo ego rero tugenda twidevelopa nibaza ko atari abantu benshi bayigwaye nga mu Burundi kubera ku byo muganga yambwiye icyo gihe yambwiye yuko yoba ari kaya mbere ya polycystose yobabonye mu Burundi
none yoba yakubwiye icyo yoba yavuye ku iyo ngwara ya polycystose
ego iyo ngwara ya polycystose ni ingwara iba mu muryango icyo bakunze kwita mu rurimi rw'Ifaransa héréditaire maladie héréditaire iba mu muryango rero nk'uko umuntu ashaka kurwara sinusite yavuye mu muryango ibintu nk'ibyo
hama tubandanyije gato uragwara uja mu Rwanda barayito iyo ngwara hama uragaruka mu Burundi baramenya ko ari ibyo urwaye nyuma yaho byagenze gute
nyuma yaho naraje ndabonana n'umuganga umunefrologue nga mu Burundi imbere ya mbere nabonana n'umuntu nefrologue yitwa Nyandwi Joseph ego avuri ngwara y'amafyigo niwe atangwe kunkurikirana mu nyuma aza kugenwa aba mukuru wa w'ibitaro UNSP nimba ni yende rero akaje ibintu by'umwanya byaramugora cyane ku buryo yaciye andungika kundi mu muganga w'amafyigo akora muri Kira Hospital yitwa Sylvain Pierre Nzeyimana wore no twagumana arankurikirana kugeza ico gihe cyose nashiye ngwara ndaremba bambwira ko no bangize kuri stade ya kugwego wa insuffisance renale yuko amafyigo yanje atagikora inyishu ari ugutangura iyo dialyse no kuvuga kuyungurura amaraso bakoresheje ivyuma byabigenewe
ni ukuvuga kuva icyo gihe bavuze bati ibintu bigeze ahantu habi wategerezwa kugenda nka kangahe kuyungurura ayo maraso yawe byasaba iki muri make urumva ko wategerezwa gufashwa muri ubwo buryo muri ubwo buhinga
ego mu kwa kane z'umwaka niho bambwira yuko ntegeza gutangura ubwo buryo bwo kuyungurura amaraso biciye mu mashini na bategereza kubinkorera kabiri mu ndwi kugira ngo nshobore kumara iminsi nyemerewe neza
Kabiri mundwe. Aho hoho ubwo buryo bwangana gute kugira ngo ushobore gukoresha igikorwa nk'ico?
Ubujyo bwari bwinshi kubera deja muri kira nimba bitwavyara byaraduze kubera biguma bihinduka nk'iriyo twari ha 300,000 kuri séance c'est ce que pas mu kirundi nyene iye muri dialyse umunsi umwe yari ha 300,000 uruma mu minsi ibiri yari 600,000 n'ibintu bizimbye cyane bera muri leta yego ntibarigisha mugabo nari mfite deja n'irya carte ya solidarité yo gufashanya mugabo nashobora kuronka place sinashobora kuronka ikibanza kubera ko hari huzuye kuri pensa region par exemple nk'akarori hari huzuye ihwa kalede ni byariko birakora ngo byari byarapfuye kuri hôpital militaire naho nyine ngo byari byarapfuye dukuvuga ngo ahantu hari hasigaye naho kuri prince region hasigaye hakora naho kuri prince region naho hari huzuye no hejuru ngo ntibikunda handi naho muri leta hari hasigaye hari polisi aho bita polisi naho nyene ntihari ntibari munsi cyane nko kuri kira ego
birumvikana ko cyari igikorwa kizimbye cyane
jewe cyane nifuza kuguma ndi hafi y'umuganga wanje kubera we twe twamaze kumenyerana hari ukuntu twaganira nkumva nyine ariko arafata uwo mugongo nifuza kuguma ndi kuri kira hospital. Merci.
Tubwire uko byagenze mu mwaka uheze aho inkuru yawe yamenyekanye byagenze gute?
Ego murakoze. Umuganga amaze kumbwira rero natanguye dialyse munyuma two turaganira nawe ko twakunda kuganira two turaganira ambwira ati hari ubundi buryo bushoboka uretse dialyse ni ukuvuga ngo urashobora bashaka kubwira ikintu cyitwa transplantation renale ni ukuvuga ngo bagushyiramo irindi sigo ry'uwundi muntu ego acanye arasigura ingene bigenda hama jewe n'umuryango wanje ca turabaye interese
murabyiga mumva ni ikintu gishobora gukorwa
ni ikintu gishobora gukora yatubwiye ati uko kuntu yamaze amuri dialyse amerewe nabi arwaye umenga amerewe nabi bizoca bihera siyo kuba umuntu akomeye amerewe neza bwati ibyo bintu nimba ari byiza rwose turamubaza rero nti none ibyo babitwara nk'amahera angana gute uburyo rero ashatubwira yuko ari rya $20,000 ibihumbi 20,000 by'amadolari hama twumva na amahera menshi cyane atubwira ati ahoye ni ahantu bizimbutse muri Kenya kuko ubwiye mu bihugu bya Burayi ni amahera menshi cyane nko mu Bubiligi bishobora kuba bitwara ibihumbi 70,000 by'ama ero ego niho rero twatiye tuvuga ati amahera ni menshi cyane jewe n'umuryango wanje ntayo twashobora kwironsa twenyine rero duhitamo gusaba ubufasha mu nshuti abagenzi hanyuma nirabikora nyine amahera araboneka.
Urakoze. Niho kumbure inkuru yawe yaciye imenyekana ku mbuga ngurukana bumenyi aho ariko uragerageza kubwira abantu ikibazo cawe n'ivyo wari ukeneye ico gihe. Ntidukire gato kuri Michelle mugenzi wawe. Michelle kikurize, wowe inkuru ya Evodi wayimenye gute? Evodi wamumenye gute?
Inkuru ya Evodi nayimenye kuri internet aho nabona ko bashizeko rya mbere nabibona yuko agwaye bariko barasaba ubufasha kugira ashobore kwifuza ariko sinabaye interesa nabyo kubera urumva ntitwari tuzanye nyine nkabica ko ndengana bwabo apres baca bashirako ibindi kuri Facebook ya Yan Santana ashirako yuko yabuze umuha isigo mama we niwe bari bajanye bati kazomuha mugabo ashasanga hariho ibyo badahuje bituma atomuha rero bica bisaba yuko basaba uwo babishoboye ko uyo mufasha akamuha isigo numva nyine ndabisomye numva nyine binkozeko numva yano mufasha chandabaza ndabaza ko hende ko bashaka ufite gutanga ya opposite nanje nkabandi mu opposite
uvuga kuno kuvuga yuko wari ufise amaraso ashobora kwemera guha umuntu gihimba amaraso yawe ya opposite niyo yarakenewe hano
ego ndumva nyine ko nabufasa ndandikira umubyeyi wiwe ariyo papa wiwe ndamwandikira turavugana ndavye informale imugabo mukuba informa n'abasaba uruhusha kuko ababyeyi banyankirumva ariko ari ikibazo ndabibwira ababyeyi ababyeyi barabada ko umuryango uravyemeza niho nitegurira urugendo rwo kuja muri Kenya kugira dukore iyo operation
ego none iyo operation icyo gikorwa cyo guha umuntu ifyigo wari waramaze kumva uwundi muntu aha ifyigo uwundi wari usanzwe utegereye utahura ibyo ari byo n'ingene bigenda
oya ahubwo je me demande comment umuntu ashobora guha igihimba uwundi muntu ndabaza nagenda muri yo ekar yo kugira ngende narabajije abantu benshi ndabaza ku bimeze abaganga banasigurira ndabitahura ndabaza ni bada ko nabandi prete yo kugenda hama nditegura ndagenda sinze no muri Kenya barabisiguriye kandi ego
mindukire gato kuri Evodie. Evodie umaze kumva yuko Michelle yemeye yipfuza kugufasha muri ubwo buryo wabyimviriye kwige.
Nagerewe cyane kuko nari nasabye Imana ko uwo misigo wari umukobwa kubera hari ukuntu niyumvira ko umuntu ashaka kumusigo peut-être ari umuhungu agaca ibindi bintu birebire rero nje narondera umukobwa de préférence mu byo nifuza narondera umukobwa numva ashaka umukobwa hama rero nshaboneka umukobwa nase numva ndyohewe cyane bivanye n'uko muri famiye twese twabuze umuntu twohuza ego
ni byiza cyane ndumva ko Imana yishuye kuri iryo sabisho ryawe hama rero birakunze barabapimye muragiye muri Kenya mushitse muri Kenya Evodie byagenze gute
dusitse muri Kenya za bon je nabanje kugenda muri Kenya kubera ndabibutse yuko twari twajanye na mama hama ntibyakunda ko ari wayompa ifyigo nameze gato nkwihebura ko aranavuga ati none mama byanze ninde wundi muntu azoshobora kunyihebera ngo mu nyuma numva Marcelle ya ari nyene ari déterminé novuga gute ni kintu kimurimo ni kintu atasunitswe n'undi muntu ari kintu cyane nibuka ngira ko ngira n'abantu muri imisi ariko aravuga ngo no narahaye amahera ngo Marcelle kugira ngo aze kumifsigo n'ukuri nta mahera namuhaye bivaye n'ukuntu n'amahera yo gukoresha iyo transplantation yo kurondera ingene bambaga ba fisigo rishasha nari narinze gusaba ubufasha ababanye n'abagenzi rero siko nari kurondera ayandi mafaranga yo kuza guhemba Marcelle n'ukuri nyumba yarampa ifisigo yari impaye kugwa neza bwiwiwe yayimpaye kubera yumva bishaka nta muntu yabimutegetse ego ama rero yashitseyo baradukorera ama exam menshi kugira kwera ni novuga gute ni procedure mu kirundi bavuga
ni igikorwa kirekire
ni ikintu bateza kwitondera gutegura ku bintu byo bijanye n'amaraso kuyapima ego Imana irabikora dusanga byose turahuje nubwo bari basanze tutahuje bagasubiramo kandi mu nyuma basanga bihenze batubwira ati ubu ni sawa dusanze byose muhuje niho baca bafata umwanzuro wo kuturungika mu yindi ntara ahazobera iyo operation ngo ni bitaro bimwe ngo bo iyo operation ibera mu yindi ntara atari muri Nairobi.
Ego Michelle turumva yuko warashitse muri Kenya ugiye kumufasha kumuha iyo ftigo baragize ama test baragize ugushaka kumenya yuko nyine byose bihuza byagenze gute muri cyo gihe cyo kugira ngo babategure bagire ama examen ibibazo bitandukanye kugira ngo bamenye ko byose bimeze neza aho hose ico gihe cyose wari ko wiyumvira iki wari ugifise iryo shaka wari ufise uko kurinda kwari kukiri muri wewe
nkisika muri Kenya ebodi yarakunda kugwara gye muri dialyse des fois la grammaire cardiaque bon ntamubona ukuntu aremba ahubwo ndamubonye arembye narumva mbabaye ndifo naranibwira na muri chambre nkarira kamana kuri ntubora ndungitse kugira nzi nta n'ikiziga ciwe ariko ndungitse gwazo tayi twese tumeze neza rero bariko tugira matete atandukanye numva nyine menga aho byunyaruka ningoga nari ngoga bwira binyaruke dushobora kugira iyo transplantation bashobora kumuha iryo sigo akire tayi tumeze neza. Ego
mwempi babiri muravuga cyane Imana ugusenga ugusaba Imana yuko bigenda neza hari ukwizera cyangwa ibintu by'Imana mwari musanzwe murimo byabahaye ugukomera n'izo ntege numva mufise
ndere kuganze n'ukuri numva ibintu byose byabaye mu Imana byose ni Imana mu ntango gushika mu herezo n'ukuri ni Imana Jem
nawe vodi nuko nyene wabyumva
Senga nganza nimbere Imana no kuvuga ngo naho umuntu arwaye aramererwa nabi ku buryo hashobora kumuzamo no kwihebura mugabo byose ntavuga nti Imana irabibona irabudatse gituma biko birashikira ibintu rero nagumana ibyizigiro mu bintu byose kandi twarabonye ikiganza cy'Imana ibintu byose byagenze ukuntu n'abaganga bavuga ati ibi bintu byanjye uko biko biranyaruka par exemple nk'akarorero nka operation ya abandi iba mu masaha umunani inzwisha nk'umunani ariko twebwe yamaze amasaha ane cyangwa atanu ubuze zose byarabatangaje abaganga urumva ko ari ibintu bya bitari bisanzwe byari mu Imana kandi ibintu byose byari mu Imana ngira mwarabibonye kuko abantu benshi batari bibaza ko nukira abantu benshi bari bamaze kuvuga amajambo menshi yuko ntari bukire ariko Imana yarabibaye bumeze neza.
No kuvuga uwo mwanya waciwemo kubiri aho bakura mu ifyugo ku muri umwe bayishira mu wundi byamaze amasaha ne yonyine byari bisanzwe bimara amasaha indwi umunani nk'uko bivuze Michelle nawe muri ico gikogwa cyo gukura mu ifyugo barishira muri Evodi wari umeze gute ukija muri operation n'igihe uyivuyemo byari bimeze kuri gute kuri wewe
operasiyo yacu yabaye iri mu gitondo je nije babanje kuja gutora ari saa mbiri hanyuma ndagenda ndasezera Evodi ndamubwira ati turasubira nawe namubwira turasubira wamenya nyine nabantu turagiye ahantu umwe turaza gusaba kubonana kuko twavuga byose bigenda neza avant yitwe twavuganye kora kunda kuvuga turi muri chambre mu bitaro ngo ati ntuzusige ngaha kuri nosi ya jenyene nawe akaca mbwira ko nyine nawe ntuzusige kuri nosi ya jenyene urumva barantwaye muri opera ntwara jewe barantera imiti ko banje kuntera imiti mbere yuko ambwira operasiyo bayinteye namaze ngira nka 20 minutes bariko barantera imiti apres barantera anesthesie wamenga ni ibintu bibaye mu kanya gatoyi cyane gato hanyuma mvubiyeyo ego nari mfite ububabare kandi ububabare ego vraiment ububabare ari bwinshi mugabo uravye ikintu cyiza bishikako ububabare vraiment burahera narababwiye nshaka kubona Evodi baca barambwira Evodi ameze neza ndababwira ifitigo ryakoze muri we ngo rikorera ko ari meze neza zamana ivudi nabo baramuzanye apres maze ngira nka 30 minutes nje ninje muri chambre nabo baca baramuzana ndababwira ati nifuza kumuramutsa batugurira chambre ndaduze koko ndamuramutsa nawe ndamutsa jema n'ukuri sindabona ukuntu noshimira Imana mugabo ndi mama yambere yanjyoheye cyane bre ego
urakoze cyane ibintu byumvikana ko byagenze neza kandi bibaye vuba cyane haciye amezi make cyane ariko ndashaka gusubira inyuma gato cyane subira inyuma gato ku kintu wavuze cerekeye uko mwaganira muri mucumba mwitegurira iki gikorwa cyo guhana ifyigo wavuze ati mwaraganira mukavuga muti ntusige kuri nosi ya jenyene ntusige kuri nosi ya jenyene Evodi mpindukiye kuri wewe Michelle yari umuntu wari usanzwe utazi ntiyari mu bagenzi bawe ntiyari mu muryango yari umugenzi mushasha uronse byagenze gute kugira ngo muhuze cyane mushobore kuja ku rugero rwaho muvuga muti ino si ntuyinsige ko
Michelle gishika murabona nyene umuntu mutazi nanye nyene hari ukuntu aba akantu ko gutinyana ko arabani kaneza umuntu afisumu umubano mwiza munyuma rero tuzaturamenyerana gucyo no mu bitaro bariko baradutegura kugira dushobe kuja muri operation badushira mu cyumba kimwe zaradutuma tuganira turabagenzi nyine turababavukanye bashise ku buryo bagira batware muri uko kubategura nyine ku bwa operation barabazanira umu psychologue umuganga ajetwe
ibyo by'umushaha by'ibyiyumviro by'imibereho y'abantu
ego bikamutera ubwoba rero uwo muganga yarinjiye abona ukuri twa turatera inkuru twatwenze tumerewe neza muri make avuga nanije gukora iki abandi bantu nje kubavura nsanga bababaye ntibashaka no kumvugisha cyangwa bahindukira bakarampa umugongo none mwebwe muri mu biki twebwe n'ukunyine tubona ahubwo okay nta n'icyo tuvuga nani mwigumira uko jeje ndigi gatsi nta kibazo n'uko twe tumeze neza twiteguye kumeze neza urumva ko ni ibintu n'abaganga barumiye ukuntu turiko turatwenga nta kibazo dufise abandi babatinye abandi babamenga bamerewe nabi ariko twebwe twahumye dutwenga dutera inkuru ego
none muri uko gutera inkuru mwatera inkuru tuhe dukuru mwatera muri aba jeune mwese babiri kumbure mu bafise ibintu byinshi muhuza ko tuhe tuntu mwakunda kuganira ko
rero ari none naramutaziriye kugira nshobore kumuhunda mbonye nk'akantu nk'aka video kerekeze komentura yaga kare nagasha kuri statue ntacyo ndashaka kugira tazana namuhaye izina ya tazana rya Veronique kugira naho n'umuvuga ntihagire uwundi muntu ayomeye ateye nawe
donc amugo umuvuga kuri internet ku mbuga ngurukana bumenyi
ego narakoda kumuvuga ndamwatsika ko Veronique wabibonye niko kakamye ne kagasoke kacu nica bituma muri pebwe dupfe ya complicité kwamanye n'umenya nyine turazinanye ariko tutazinanye tumenyanye ku matelefone ego
kumbure mwaravugana bijanye makiyaje imyambaro abasore n'utundi twinshi mwese muba bagenzi vuba cyane
twabaye ibintu nyina abana abakobwa abantu bari mu bigero bimwe bashaka kuganira yego twabiganira kamari akambwira ati ndagusabye evodi n'ukuri ntuzofe atwe nkabana n'umuntu niwe yigenera gupfa twaganira hanini
bikabatuma mugira intege cyane kuko iyo umuntu akubwiye ati ntuzopfe abagushizemo intege zivuga ziti komera wigumye ugira icyo ushoboye cyose kugira ngo ushobore kuva muri icyo kibazo urimo yego hamurumva uwo muganga yaraje asanga nta gikorwa kirekire agiye gukora cyo kubahuza no kubaganiriza umuganga aragiye muravuye muri operation baba baze byagenze neza muravuye y'umuraramukanyije inyuma yaho byagenze gutega Michelle
inyuma yaho twarasiyobwira twasiyo gutangura ubuzima bushasha kubera yuko urumva ko ubufite ibiguma barakwigisha gusubira mu mativite nka kera gutambuka kugenda rurerure atari rurerure cyane muganga nk'imimenyerezo yo gusubira kugira ingufu nka kera
ego nawe wari uhawe ifyigo rishasha evodi wiyumvamo gute indani mu mubiri wumva ukize wumva wari ugifise ububabare byari bimeze gute
nari mfise ububabare bwinshi cyane kabisa nari mfise ububabare mugabo nararaba abandi bantu bakoreye iyo operation twari kumwe twahurira muri dialyse nkabona ukuntu bako barakira nkavuga ati nanje nubwo mfise ububabare nibaza ko nanje bizogenda neza na tension donc umuvuduko umurindi w'amaraso ari hejuru nabo nyine ntwari bwamanuke mugabo abaganga bari bambwiye yuko baje kunkorera iyo operation bizoca bigenda neza ukamanuka mugabo nkaraba ku mashine nkabona nuramanuka nkavuga ati ngira bizoza biraza bukebuke barambwira ati ntiwihebure reka kwiyumvira cane bizogenda neza kandi byagenze neza mu minsi mikeya mugabo ububabare bwobura urumva ahantu bahaba kubaze uteza kubabara ko ruba wakomeretse mugabo ni ibintu bimara iminsi mikeya ushukira
ego ni byiza cyane umva nk'uko Michelle yabivuze mwaciye mugira imyimenyerezo iyo myimenyerezo yamaze iminsi ingahe mwagendagendera aho nyine mu bitaro mwamaze ikiringo kingana gute nyuma yaho baheje kubabaga kugira ngo mushobore gusubira mu buzima bwa minsi yose aho ushobora gutambuka wenyine kumbura ukitegurira gusubira mu Burundi
jewe nkaje nka Michelle wewe yamaze umunsi umwe muri animation ufise amasonde bakwigisha gutambuka bukebuke bagufasha ko ufise ibizunguzungu wewe yamaze umunsi umwe no kuvuga ngo uwo munsi tuvuye muri operation bukeye bashya musubiza muri chambre ntiyacataha ubwo bacye bamusubiza mu cyumba agwariramwo amajewe ndaguma muri ha animation kreanimation se nyine bacita mu kirundi
aho hamwe kugira ngo bagerageze kumenyereza amaraso yawe guca muri iryo fyigo
ego bamenyereze hamajewe nagumyeyo ndagumayo nk'iminsi ingahe garche nk'itanu canke ego nk'itanu najire bashobora nkurayo bantwara muri ico cumba aho nza gusanga Achelle mugabo nazo twagumyeyo nkiri muri reanimation na Achelle yamaze gusohoka reanimation Achelle ndibuka yambwize umwimenyerezo aragwa aho hari cumba araduga araza kundaba muri iyo reanimation ngo rugendo rurerure cyane baramwimyeye chez Roland kugira ngo bamwimye agakinga akamushaka gufasha kumufasha kuza kunda kugira bamumenyereze ingene yotambuka araza kunda urumva hose bari kwatumenyereza ego
ni byiza hama biragenda neza Michelle uritegura gusubira mu Burundi wari wiyumva gute igikorwa wari uhejeje kurangura cyo gutanga ifyigo muri wewe haba mu mubiri cyangwa mu mutima wumva bimeze gute
kuri je mu mubiri nta changement yabaye nagumye ndi Michelle nyine wa kera wa undi akora amaactivite atandukanye y'abajene eko nagumye mfite ingufu nka zimwe za kera nyene nta cyahindutse hama kubona ikigo cyanjari wo cyafashije kubona ivudi hariho ibyo umubiri w'utarubwibasha gukora kubera amasigo yaragwaye nkabona ko bise kuba ase kuba ivudi wa kera ataragwara ameze neza n'ukwirabise ko ngewe cyane mu mutima ko naramubona ndaryohewe cyane muhavuga imana yarakoze ibikomeye yarahabaye ego byaba n'ubuntu neza
ababyeyi bawe bavuze bate aho wabwiriye ko ibintu byagenze neza ugira utahe mu Burundi wiyumva gute ego bashobora kuba bari baryohewe ariko amajambo bakubwira yayahe mwaganira gute
ababyeyi banjye narakunda kubandikira ngana n'abatungo kwandikira dusigaje iminsi mike yuko tuvuye mu bitaro kubera gukoresha telefoni mu bitaro nuba wari ufite usanga bitajanye uca ubwanza ukayihuza telefoni naramandikiye ndababwira ameze neza mbwaho bari baramenye ko byose yagenze neza ko baravugana n'ababyeyi ba Ivodi mama Ivodi niwe yari aturi hafi ndababwira ameze neza twiteguriye kuzogaruka mu Burundi barambwiye ati karibu cyane mwana karibu tuzenere umuvukanyi mushasha wa rose kibondo gishasha mu muryango iwacu natwereke
ego Ivodi nawe umaze gusa n'ubukize ushoboye kugendagenda uritegura gusubira mu Burundi mwese murasubiye mu Burundi murakiriwe byagenze gute mushitse mu Burundi
byagenze neza vraiment twasanze batwiteguriye ababyeyi baje kudutora kuko nta bantu benshi baje kudutora kuko umuganga yatubwiye ati mwirinde ibintu by'ibigumbagumba kubera ko nkawe Ivodi uhejeje gukorerwa operation ufise abasoda bagwanira umubiri bari hasi cyane bisigura ko ushobora kwandura utugwara byoroshe kubera ko utarakomera neza ati wirinde rero ibintu by'ibigumbagumba ibintu byumva ngo ndakumbuye naye nkumbuye niko coronavirus wirinde rero niyo mpamvu haje abantu bakeya kudutegera baraza baradusanganira bari badukumbuye ego byari ibintu byiza cyane n'ababyeyi ba Shel bari bahari n'ababyeyi banje bari bahari byari ibintu byiza vraiment biryoshe
Ivodi none wewe abagenzi bawe umaze gushika mu Burundi bakwakiriye ntibakwakiriye ku kibuga c'indege nk'uko bivuze ariko umaze gushika muhira muri iyo minsi bavuga bate baratangaye cyane kumbure ugarutse warahawe ifigo rishasha mwaganira bavuga bate bagenzi bawe
abagenzi banje baragewe cyane rwose baravuga ati ni ibintu bitumvikana ni ibintu birenze kwemera niko baravuga ego bavuga ati ndibuka na mutwe wanjye yarambajije ngo Ivodi ngo wiyumva gute gufite irindi fisigo ry'uwundi muntu ndavuga ati nta na kimwe wumva nta kujya utumva ahantu hatumbereye estoma utumva estoma ngo ngiraha cyangwa ngo wumve umutima ngo urahanze nta kimwe wumva ni ibintu bisanzwe ego
Michelle wewe nawe abagenzi bawe kumbure hashobora kuba harimwo abakugiriye ubwoba abavuze bati icyo kintu giye gukora ntigisanzwe nicyoroshe ubikoreye iki bavuze bate aho utahiye babona ukomeye waratanze ifyigo
jewe mu kuja kuritanga dari bizi abagenzi banje nka batatu ari banshi ako bari batanu bonyine abandi bose narengitse kubibabwira kubera turafite ukuntu ducane intege entre nous nk'abashoboye kubimenya barambwira ibyo bintu ugiyemwo ibice kugira ubuzima Arsene ntuzovyara Arsene uzova uri kimuga Arsene uzova ibibazo nyine byose nta muntu yigeze yibona kuri kote nziza abone ko nzoba nkazi igikorwa ciza canke nzoba naho nzogikora nzoguma ndi Arsene wa kera kibazo na kimwe nzogira ahubwo barakunda kumbwira Arsene ubu tuhavuga ikimuga Arsene wowe ibyo ntukuraja munsi ibyo ibintu nk'ibyo mugabo ababyeyi banje nabo bakunda kumbwira ati abantu rero kuzira bumviriza wowe nyimba Imana yakubwiye uje gufasha Ivodi genda umufashe abo bavuga ko ushobora kuzopfa nimba ariyo nzira imana ibona yo gucisha mu kugira bita imana nuko imana izo yabishatse kuko natwe twakwihaye n'imana yakuduhaye rero mukuza nino mu gusamugaruka mu Burundi ntabwo nabwiye nyine narahoze kubera bo haba bacamenye ibyo ndimo kubera sinigeze nabwira ibyo kuva ngiye muri Kenya gutanga ngo gusi ubundi nawe bakimbaza wagiye muri Kenya narabesha nakunda kubabwira aho nagiye kureba mubakuru wacu mbwira nivite abantu baguma bambwira ibyo bimusibyo ibyo kubera aravuga ati igikorwa nako nshaka gukora nshaka kugishitsa kize yigende neza atayibazo bimvikise mu mutwe z'abantu baguma bamvugira mu matwi rero mu kuzino ntabwo bamenye na isaha yacu tangiye kumenyekana abandi kuri internet bigiye ko sino ndari biza abantu bake mu miryango wacu nyine bari poshe ego
njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yanyu.
Ego birababaje kandi ariko urakoze kubishikiriza yuko kenshi hagati y'abigeme hagati y'abajeune si kenshi baterana intege ahubwo baracana intege ugasanga igikorwa umuntu yari kurangura ntacaranguye kumva yuko benshi canke bose mubo warabwiye basa ntabaguca intege ntibyari byoroshe kuri wewe hama dutusa n'abasozera gato mpere kuri wewe nyine Michel isomwa nyamukuru woba warakuye muri ibi byose nk'umwigeme w'imyaka 20 isomo warakuyemo inyigisho nyamukuru wakuyemo muri ibi byose byo bari ibi
isomo nakuyemo muri no buri no rugendo nuko no bana rugendo ntagirage na ivodi kandi rukibandanya urukundo hanini urukundo kumva ko ufasha umuntu utazi kandi ukamufasha utitaye kubyo abantu bakubwira kuko urumva abaganga bo barambye ko bizagenda neza ko bisaba kumva ko ugishaka kugikoresha ikintu kandi ushaka kugishita ego zose ni urukundo vrema
hama wewe Evodi nawe warerutswe urukundo ngo urukundo Michela Arcel kikurize atubwiye wewe nawe isomo nyamukuru wahakuye niri
isomo rya mbere novuga gute novuga n'ubwo rukundo washare ko ravuga kumva ko ufasha mugenzi wawe nk'uko Imana ibidusaba kigoye cyane kumva ko ukikura igihimba cyawe ukagiha uwundi muntu kumbure ejo atazogushimira canke akubanira nabi mugabo ikirusho se ugikora mu rukundo rw'Imana ukavuga ati Imana twe dukundane n'uwo muntu atoshimira Imana izoshimira ego ikizi nacho nakuyemo n'ukutihebura n'ukutihebura mu buzima ukaguma wizigiye niko no vyita ukizigira ukagerageza mu gifaransa bavuga ngo ukino risque rien n'a rien ukizigira ukagerageza nimba ubwiye ngo ukoresha iki kintu gikoreshe ego hari bidashaka gukunda mugabo none nzomenya gute ko bidakunda utabigerageje hari abantu benshi aho ndabivuze ko hari abantu benshi badashaka kukwemera gukora bio transplantation kwa bango ngo byo haba byanka ngo byo oya nukugerageza ja se ntakundi bikunze naho ni byiza cyane uraruhuka abantu bagwara ngira bacabanahura umuntu ariko aragwara abamerewe nabi abababara kuburyo aronsa gahengwe ko kumba yoryama gasinzira ibintu ntagerera ibintu udashobora kwirengeza ari gifunga kugenda ikintu ni wagikora usinzire neza ikintu no kubikora kubira kandi ubuzima wari ufite kinini ibigo
Ego dusubira inyuma gato ku cyo Michel yaravuze cerekeye urugendo mwatanguranye n'urugendo muri kumwe none muri urwo rugendo nibihe bindi bintu mukirimwo nk'urugendo rwanyu rw'abavukanyi bashasha hari ibindi kumbure mwokenera gushigikirwamo
ego me cyane birahari no kuvuga ngo hano iwashu mu Burundi hari miti tutarona ko adawe na hawe sigo hari miti ngomba kubandanya fata kubera ko sigo ibana yandi manye ni sigo y'undi muntu bejinje mu mubiri wanje mugerera atari y'uwanje navukanye birakenera imiti ifasha kuguma rikora neza rikora nk'aharigwa ari y'uwanje iyo miti hari miti rero itaboneka no mu Burundi itugora gutuma kuyituma hanze bigasanga bisabye iminsi myinshi ugasanga kandi n'imiti yo gakiraza kuyisiba n'umunsi wa rimwe rero nk'ico ni ikibazo cyane numva notera kamure leta y'u Burundi ikaciga ko ikorohereza abantu bafise bakorewe iyo transplantation kugira baronke imiti byoroshe ego
ego iyo miti yo bayitwa ngo iki
ego hari uwitwa microfenodate ofetil hari uwitwa tacrolimus hari uwitwa diltiazem diltiazem sindi sur cyane kutahari mugabo umenga nawe ntuhari mbwa iyo iko nabuze cyane mu Burundi niyo ibiri mu Rwanda iriyo mugabo uruma njaniye ni nk'ico gipimo par exemple nk'angaruriro ico gipimo cha tacrolimus no kuvuga ngo nkeneye ugikoresha kugira barabe ibipimo iyo tacrolimus igeze ko banza nkaja mu Rwanda nkasubira nkagaruka uje mu Rwanda nk'ifaka ituguruye nuko ituguruye ruma ni ibintu bishaba ingora ni kandi imiti izimbye cyane nk'uyu muti wa microfenolate ugugwa nka 100 y'amarundi agafuke kamwe urumva kandi iyo ni imiti ngomba muvyo abaganga bambwira niyo miti nkenerwa cyane ngomba kunywa bavuga ati ubuzima bwanjye bwose ifise ibisigo basizemo ego numva ni ikintu kitoroshe ariko ibonetse cyane rwose iyo miti mu Burundi bizoba ari byiza kurusha
ego urakoze cyane hama duheraheza nawe Michel
ibyo bipi
ego Michel nawe muri urugendo murimwo icyo usaba ni iki
icyo nasaba ni uko nk'uko Evodia yivuze kuro kw'imiti yoboneka mu gihugu cacu kuko ushobora gusanga inoka yacu ibaye mugagasanga ari nk'abandi baba barabaye transplante ngo bari mu Burundi bakaba batari kuronka imiti bibagora n'ubufasha bwo financement imiti iranagoye kuronka irazimbuka ni vrema
ego reka dusozire ikiganiro dushimira cyane ababigeme babiri bafasha akanya ko kutubwira intahe yabo y'uguhana ifyigo ikintu kitoroshe ikintu kidasanzwe Evodi Ishimwe afise imyaka 23 niwe aheruka guhabwa ifyigo arihabwa n'umwigeme Michel Kikurize afise imyaka 20. Michel urakoze cyane kukanya wahayiradijwe rya Amerika.
Ego ndabashimiye nongera shimira abariko batwumviriza nongera nsaba ko ama centre de dialyse yo bamashi yo kongerezwa kubera yuko urumva ko ari habagwara bakagura uko babigenza kubera centre de dialyse ari nk'imu gihugu. Ego
murakoze cyane. Hama nawe Evodi Ishimwe, murakoze cyane nawe gufata akanya ko kutubwira iyi nkuru yawe idasanzwe, kandi kumburege gutera intege benshi bashobora kuba baracitse intege, bashobora kuzoronka ubwo bufasha nawe waronse bw'amafaranga atari make na gato, amadolari 200,000 arenga waronse, ugashobora gufashwa ukongera ukanaronka n'umuntu aguha ifyigo. Ni ibintu bitoroshe na gato, ni ibintu bidasanzwe. Wakoze gusangira intahe yawe.
Murakoze cyane, mwakoze kudutumira, mwakoze kuduha umwanya wo kugira ngo dusangize abandi ibintu twaciyemo, dutere intege n'abo babari mu ngorane nk'izo twahora turimo, ubuzaheze tumerewe neza. Ego mwakoze cyane, nongera nsaba kandi leta yacu ngo irabe ibisoboye nayo yo bishobora kuri ibyo bintu bya transplantation, kuko muri Kenya saba Kenya batubaga n'abahindi batubaga, bivuze ngo nabo bakoze imigenderanire n'ubuhindi, nibaza ko nabo natwe mu gihugu cacu iyo transplantation yokunda tutarinze kuza turagenda mu bindi bihugu. Ego nibyo nosaba, murakoze.
Nk'uko mwabyumvise, ni Evodi Ishimwe w'imyaka 23 na Michel Kikurize w'imyaka 20. Turabashimiye cyane namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri Sangacu uyu munsi, ikiganiro muri Sangacu ku munsi wa kabiri, aho tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwese, mwakoze.
Bakarolero, batanga makuru. Muri sanga yakoze se byinshi agasaro